Twashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe. Ibihugu vya Kongo n'Ububirigi bibandanya kuraba ingene imigenderanire yavyo naguka biciye mu gukosora amafuti ya kahise kababaje Ububirigi bwemanga kugiramwo uruhara muri Kongo.
So reparation, yes, we should talk about it, but it's very difficult to quantify all the crimes, all the damage that were done also to the culture of the country, and yes, how can you put a number on that?
Uyu ni gikomango makazi Marie Esmeralda w'Ububirigi. Aha hakaba avuga muri make ko ari ngombwa kuvuga ku ndishi z'abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'igihugu ciwe mu gihe c'ubukoroni muri Congo, ariko kandi akanemanga ko biguranye kubonera agaciro ivyo nonekaye muri ico gihe. Turabigaruka ko handi hato mu Rwanda. Muri make, igisirikare gitangaza ko abasirikare babiri bacu bari bamaze iminsi bapfungiwe muri Congo barekuwe, navyo twabibateguriye naho muyagezeho nino ku isi. Amerika itangaza ko yiteguriye gushigikira ibihugu vya Aziya, ivuga ko bibangamiwe n'ico yise agasomboro tukarengeje k'Ubushinwa. Aya makuru yose turarambura mu kanya sase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nende biciye ku masonga mu kanya, Amerika itangaza ko yiteguriye gushigikira ibihugu vya Aziya, ivuga ko bibangamiwe n'ico yise agasomboro tukarengeje k'Ubushinwa. Umushikiranganje jeje kwivuna banse muri Amerika Austin mu bihugu yavuze ko igihugu ciwe citeguriye gufasha kwivana ko agasomboro k'Ubushinwa harimo Taiwan. Austin yabwiye abategetsi bihugu 42 bari mu nama ya mbere yitiriwe umutekano wa Aziya iri kwibera muri Singapore kwa Amerika yitwararitse iby'ibihugu bibarizwa mu bahadi yitiriwe Ubuhindi na Pacific. Umutegetsi yavuze ko mu migambi Amerika ifitiye ibihugu yemeza ko bibangamiwe n'Ubushinwa harimo iyo gufasha ivyo bihugu gusenyera ku mugozi umwe biciye mu masezerano atandukanye yo gufashanya mu vya gisirikare. Austin mu majambo yiwe yagize ati, "Nituriko turarondera gucanishamo canke gusomborotsa intambara, nta ntambara twifuza, nta n'igishusha nkanato twifuza muri Aziya. Eka nitunipfuza ko umugabane wa Aziya ucanamwo ukicamwo ibice, ariko ikiboneka nuko hari ibihugu vyo ku mugabane wa Aziya bihangayikishijwe n'agasomborotso k'igisirikare c'Ubushinwa." Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika yabwiye abari muri iyo nama ya mbere mu vy'umutekano wa Aziya ko mu mwaka uza Amerika izorungika abahinga bayo mu vyo gucungera imipaka yo mu mazi mu manuko bushira ubuseruko bw'umugabane wa Aziya na Oceania. Azobadi ugambere Amerika irungitse abarinzi nkaba ku buryo buhoraho muri ivyo bice. Ingingo ya Amerika ibonwa nk'ikomeye muri ibi bihe icuka atayiciza hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Mu burorero Taiwan igaruka ko mu kwemeza ko isomborotswa n'Ubushinwa harimo indege z'igisirikare c'Ubushinwa akatari gake ziguruka mu kirere ca Taiwan. Ubushinwa bwemanga ko Taiwan ibwe gukira bugahiga ko bitewe bitebuke bugirizwa kwigarurira ico gihugu ufata nk'igice cabwo. Taiwan mu mategeko y'amara ni igihugu cigenga gifise idarapo yacu kikagira leta yacu abasirikare bacu n'amafaranga akigenga. Umukuru w'umuryango umwe bwa Buraya Ursula von der Leyen kuri no wa gatandatu yerekeje muri Ukraine aho bitegekanijwe ko akora inama na President Volodymyr Zelensky. Abicishije ku rugaga rwa Twitter, Ursula yavuze ko inama yawe na Zelensky iza gushimikira ahanini kukungene Ukraine izosanurwa n'ivyo kwinjira kwa Ukraine mu muryango umwe bwa Buraya. Mu butumwa president wa Ukraine yatangaje mu kibanza kitazwi i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine bugenewe habari mu nama y'umutekano bw'ibihugu vya Aziya, nawe yabwiye abayitabiriye ko Ukraine ihanganye n'ikibazo cyo kurungika imfungurwa zitandukanye hirya no hino ku isi. Yongera hagabisha ko atagikozwe hashobora kwaduka inzara ku isi bivuye ku Burusiya buzibira amayira acamwo izo mfungurwa. President wa Ukraine muri ubwo butumwa yongeye gushimangira ko atankeka igihugu ciwe kizotsinda intambara yatanguje n'u Burusiya. Ano makuru yose bagezeho hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda y'igisirikare cico gihugu gitangaza ko abasirikare babiri bacu bari bamaze iminsi bapfungiwe muri Congo barekuwe mu itangazo rigufi RDF yacishe ku rubuga rwayo rwa internet zagarukanywe mu gihugu cazo amarembe. RDF muri iryo tangazo yavuze ko iyi nkuru ariyo kwishimira yongera ishima utwigoro dutandukanye twakoze mu ntumbero yo kurekuza abasirikare bayo. Muri iryo tangazo igisirikare cy'u Rwanda cyumvikanishije ko barekuwe inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati y'abakuru b'ibihugu vya Angola, Congo n'u Rwanda. Abasirikare babiri b'u Rwanda barekuwe bari bafashwe igenekerezo rya 28 ukwezi guheze kwa gatanu murabyibuka. U Rwanda mu gihe ruvuga ko bafatiwe mu mirimo yabo yo gukizura bisanzwe, Congo yo yemanga ko ahubwo ugufatwa kwabo ari kimenyetso sindamusiga cuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo gufasha umurwi w'abarwanyi wa M23. U Rwanda rwamirira kure ariko ibyagirije rukavuga ahubwo ko Congo ifasha abarwanyi ba FDLR barwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda. Tukivuga ku by'umutekano muri Congo, abarwanyi ba M23 bavuga ko nivyaba ngombwa bazofata igisagara ca Bunagana mu ntumbero yo kurinda ibitero by'ingabo za leta ya Congo FRDC. Ejo muri ico gisagara ca Bunagana hiriwe intambara ikaze. Inkuru irambuye turayibaza umenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Sahizi.
Iyo mirwano yabereye mu duce turimo bigegana kabonero hafi mupaka wa Uganda wabunagana hagati y'ingabo za Congo n'inyeshamba za M23. Hari hashize ibyumweru nka bibiri mirwano itabera hafi cyane y'uyu mupaka byari byaratumye abaturage benshi bari barahungiye muri Uganda bataha. Ariko uyu munsi ibi byahindutse. Mu gitondo habanje gukwirakwira amakuru avuga ko ingabo z'igihugu cya Congo zari zanyanyagiye mu bice bitandukanye nko ku musozi wa Bunagana no kwashinga imbunda za rutura. Nuko nyuma y'igihe gito kirere cyaje kuzuramo urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye. Ibi byakurikiwe n'umwuzure w'abantu batangiye kwirukira muri Uganda ariko ngo bamwe bahunze bakurikira abandi. Naganiriye na bamwe muri bo.
Twe twabonaga twabonye twiruka gusanga tubona abantu bari kwiruka natwe turiruka. Ndabona ikigenda twahunganye n'ibyo twadufite twanabitaye muri Congo. Ubu nta n'icyo kurya dufite hano. Turi hanze, turi iruhande rw'ibarabara.
Nk'ibisanzwe umujyi muto wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda wahise wuzura impunzi. Umuyobozi w'uwo mujyi bwana Ismail Ndayambaje yabwiye Ijwi rya Amerika uko ikibazo cy'impunzi cyifashe aya magingo.
N'abari baratahutse babungiye kugaruka uvuga ngo umutekano ahangaha ni mukeya cyane. Ibintu ntibyiriwe bitworoheye ahangaha. Imirwano ntiyari yoroshe ku buryo abantu bose bikanga amasasu yari kumvikanira hasi. Kongera kugaruka mu Uganda umvugira ahangaha amabaraza y'amazu abaturage barahongaho abakongomani bamaze kongera kuhagaruka mu Gatare mu soko bamaze kugeramo. Gusa ikibabaje muri byo ubu ngubu uri kubabwira kuja Nyakabande nawe ubundi bashaka no kumva nona.
Mu gihe twateguraga inkuru hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bari barimo gusatira uyu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Congo. Nabashije umuvugizi wa M23 wiri ngoma niba bashaka kuwufata.
Sisi kabisa hatuna lengo ya kupiga ili mgeni nayo kuimiliki, lakini ni hao nje walikuja shambulia ngome zetu.
Ati twe nta mugambi dufite wo gufata umujyi wa Bunagana, ariko aho nibo baje kutugabaho igitero, nuko natwe twirwanaho twivuye inyuma tubasubije bari baturutse batani ibirwanisho byinshi cyane. Nta mugambi wo gufata Bunagana dufite, ariko bibaye ngombwa kubera gushaka kwirinda tuzawufata. Kwe buri gihe tuvuga ko duharanira amahoro, ariko bakaza kudutera. Buri gihe baduteye tubasubiza inyuma, bibaye ngombwa Bunagana kwifata ni ikintu cyoroshye cyane, twayifata igihe dushaka.
Kama inawezekana sisi tujilinde kushika wakati yoyote, kama tunapenda tutaishika.
Ntabwo twashoboye kuvugana n'uruhande rw'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Congo kumva icyo bavuga ku byabaye ino munsi n'iby'umutwe wa M23 uvuga. Imirwano y'umutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo imaze amezi atari make isubukuye kandi nta byiringiro byari byagaragara byo gukemura amakimbirane nubwo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba watangije ibiganiro hagati y'imitwe yitwaje intwaro na guverinoma ya Kongo ibere Nairobi. Guverinoma ya Kongo iherutse kwita abarwanyi ba M23 umutwe w'iterabwoba kandi kugeza ubu ntibiramenyekana ingaruka z'iyi nyito nsha izagira kuri aya makimbirane. Mu gihe imiryango mpuzamahanga ihamagarira impande zombi kugirana ibiganiro by'amahoro kugira ngo ako karere ka Kongo kazabemo amahoro arambye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwami w'Ububiligi Filipo n'abamuherekeje barabandanya urugendo rwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni urugendo rugamije kunagura imigenderanire hagati ya Kongo n'Ububiligi. Abagize umuryango w'ibwami mu Bubiligi bwahoze bukoronije Kongo basanga umubano mushasha w'ibihugu byose ukwiye kurangwa n'ukuri n'ukubahana. Mu kiganiro cyihariye igikomangomakazi Marie Esmeralda yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko kuba Ububiligi bwemera ibikomere vyakahise bwateye abanyekongo mu gihe cy'ubukoloni ari intangiriro nziza. Temisoke Mutijima aratubandaniriza ino nkuru.
Uruzinduko rw'umwami Filipo w'Ububiligi muri Kongo kuri benshi ni igikorwa cy'amateka. Ni umwami w'Ububiligi ugendereye Kongo ariko mu isura nshya, kuko ari uruzinduko ruje rukurikira ibaruwa yanditse mu mwaka w'2020 agaragaza ukwicuza ku byaha Ububiligi bwakoreye abanyekongo mu gihe cy'ubukoloni. Ubwo butumwa yongeye kubusubiramo kuri uyu wa gatatu ubwo yakirwaga mu nteko nshingamategeko ya Kongo, ndetse avuga ko igihugu cye na Kongo biteguye gufungura ipaji nshya mu mibanire. Igikomangomakazi Marie Esmeralda usanzwe ari nyirasenge w'umwami Filipo nari mu bamuherekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yagarutse ku isura nshya yiteze mu mubano w'igihugu cye na Kongo.
Ugomba kurangwa n'ukuri unyuze mu mucyo ntambereka, na cyane ko ubu twemera guhangara hahiseho mu gihe cy'ubukoroni, tukaba twemera ibyaha byakozwe. Ubu dushobora kugira umubano nyawo urangwa n'ukuri, bigaha umwanya imikoranire, ubufatanye n'ubucuruzi buboneye. Tekereza ko ubu ibintu bigomba kuba bitandukanye cyane na mbere.
Nubwo benshi mu banyekongo bagaragaje kwishimira uruzinduko rw'umwami Filipo w'Ububiligi, ku rundi ruhande hari abagaragaje ko kwicuza ku byabaye ubwabyo bidahagije, ahubwo hakwiye kubaho no gusaba imbabazi mu buryo bweruye. Hagati aho mu nteko nshingamategeko y'Ububiligi naho muri iki cyumweru hari impaka ku kuba hatangwa impozamarira ku banyekongo bagizweho ingaruka n'ibyaha byo mu gihe cy'ubukoroni. Abajijwe kuri iyi ngingo, igikomangomakazi Marie Esmeralda yavuze ko ibiganiro nk'ibyo ari ngombwa, ariko asanga bigoye kubonera ikiguzi amabi yakozwe mu gihe cy'ubukoroni bw'Ababiligi muri Kongo.
So reparation, yes.
Impozamarira nibyo tugomba kuzivugaho, ariko biragoye cyane kubara mu mibare ibyaha byose byakozwe, ibyangiritse byose ku muco w'igihugu. Ibyo bintu byose wabishyira ute mu mibare? Nibwira ko hari ubundi buryo ibyo byarebwamo, nko kugirana ubucuruzi bunyuze mu mucyo, gusubiza ibihangano by'ubugeni ubu byatangiye hagati y'Ububiligi na Kongo. Biriya bihangano byose byibwe mu gihe cy'ubukoroni kuba birimo gusubizwayo ni intambwe nziza igana imbere.
Mu ruzinduko rwe rw'iminsi itandatu muri Kongo rwatangiye kuwa kabiri w'iki cyumweru, umwami Filipo arateganya no gusura umujyi wa Bukavu wahoze witwa Constermansville mu gihe cy'ubukoroni. Hamwe mu ingenzi asura i Bukavu harimo n'ibitaro bya Panzi. Aha hazwi nko kwa Dr. Mukwege, umuganga rurangiranwa wahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'uharaniye amahoro kubera kwitangira umurimo wo kuvura no kwita ku bagore basambanyijwe ku gahato mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo adahari ngo abashe kuganira n'aba bagore, igikomangomakazi Marie Esmeralda hari ubutumwa yabageneye abinyujije ku Ijwi rya Amerika.
Icya mbere navuga ko ibyo banyuzemo ari ibyaha biteye ubwoba. Mu by'ukuri ni isambanywa ku gahato rikoreshejwe intwaro y'intambara, ni ibintu ndengakamere. Ibyo Dr. Mukwege arimo gukora ni umurimo uhambaye, nk'uko wabivuze yitangiye uriya murimo. Iyo nza kuhaba rero, icya mbere nari gushimira bariya bagore barokotse ibyaha ndengakamere bakorewe. Hanavuga ko twese nk'abagore bo ku isi yose tugomba kwerekana ko twifatanije n'abavandimwe bacu bo muri Kongo.
Mu ruzinduko rwabo rw'iminsi itandatu muri Kongo biteganijwe ko umwami Filipo, umwamikazi Matilda n'ababaherekeje bakomeje bagere Bukavu muri Kivu y'Epfo kuri iki cyumweru bakubutsira Ubumbashi muri Katanga. Imyiteguro ni yose mu mujyi wa Bukavu, ndetse ibyapa bihikaza umwami Filipo n'umwami Kazi Matilda biragaragara hafi kuri buri masangano y'ingenzi y'imihanda y'uyu mujyi. Kubakurikiranira ibintu hafi, amahitamo yo gusuriza intare ebyiri zikungahaye ku mutungo kamere ashobora kugaragaza inyungu z'ishoramari iki gihugu cyifuza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi mibanire mishya.
Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Umwe bwa buraya buvuga ko hari ivyu Burundi butegerezwa kubanza guhindura mu bijanye no gukoresha amafaranga ya leta kugira ngo busubire gucisha ifashanyo mu minwe ya leta aho kwicisha mashahamwe n'ibisata vya onu bitandukanye. Huserukire umwe bwa buraya mu Burundi yabitangaje ejo kwa gatanu. Burundi nabwo nyene buremera ko hari intambwe bugifise gutera mu vyo kubahiriza gateka kazi na muntu. Inkurirambuye na mgenzi wacu Elojurikanez.
Kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hatunganijwe ibikorwa byitiriwe imigenderanire no gufashanya hagati y'Burundi n'umuryango w'umwe bwa buraya. Kabaye akajya kwerekana imigambi wa muryango ufasha muri ico gihugu no kugaruka ku ntambwe nziza inagurwa ry'imigenderanire rigeze ko inyuma y'imyaka indwi yaratosekaye. Uruhande rwa leta y'Burundi rwari rwaserukiwe n'umushikanganji ajejwe imigenderanire y'Burundi n'amakungu na ibihugu 77 bya buraya byari zaserukiwe n'ubihagarariye mu Burundi. Bompi bamenyeranye cyane kuko ibiganiro bamaze mu gihe byatumye mu kwa kabiri uyu mwaka ibihano byari byafatiwe u Burundi kuva mu ntango wa 2016 bihagarikwa. Imyaka ibiri imbere yaho umwe bwa buraya bwari bwahagaritse imfashanyo buha leta y'u Burundi buyishikirije atahandi ibanje gucishwa apibijetaire direct mu Gifaransa. Claude Bocu baterukira umwe bwa buraya mu Burundi akaba ari umwe mu bakoze ibishoboka byose kugira ngo Burundi bukurwe ko ibihano yabigarutse ko yavuze ko hakiri ibisabwa bitaruzuzwa kugira amahera leta ihabwa icishwe mu ntoki yatanyuze ahandi. Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo. Twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cyane cyane mu byerekeye intwari ibereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo nyisubire guca mu minwe ya leta. Novuga nk'akarorero ntugushira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. Ni ibintu byinshi bigisigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi n'ibanki y'isi. Ubumwe bwa buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ivyankenerwa. Albert Shingiro umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko Burundi ufite intumbero yo kwiba ko butarenze kuzera inze. Yamenyesheje ko Burundi ubu butayikeneye ko mu mafaranga ahemba abakozi ba leta hajamwo yaje nk'imfashanyo. Yanagarutse ku kintu bagwanya leta n'ikurwa ry'ibihano kuri yo bakunze kuvuga iho nyangwa y'agateka ka kinemwa muntu.
Mu bijanye n'agateka kazina muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo no kwita muri demokrasi in demokrasi jeune nitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazina muntu mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bijanye no n'agateka kazina muntu bitere imbere. Ntihagire umuntu ashobora kuza aragira ibibazo bijanye n'agateka kiwe biri mu migambi ya leta mvye leta nkozi muga nkuko mubizi nico no kwita mu gifaransa ni processus biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorerako natwe tuzotinda tubishikira.
Imigenderanire y'Uburundi n'umwe bwa buraya yatosekaye kuva mu ntango wa 2016 izatumye haba kutumvikana kweruye hagati y'ubutegetsi bwa Gitega n'umwe bwa buraya ku ntwaro nyakwigendera president Pierre Nkurunziza inshuro zitoharurwa. Leta n'amashirahamwe hagati mu gihugu baratunganije imyerekano yo kwiyamiriza umwe bwa buraya babwagiriza gushaka gukomeza buha impigi abashatse guhirika ubutegetsi mu kwa gatanu 2015 no kurondera gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Umwe bwa buraya buvuga ko icyemezo bwafashe cyatewe n'iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu yibonekeje mu gihe habaye imyerekano yo kurwanya ikindi kiringo ca nyakwigendera Nkurunziza cyateye impari uwo mwaka nyene. Bwemeje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe n'inzego z'umutekano zari zijejwe kubakingira. Ibintu byagiye gusubira mu buryo bukebuke nyuma yo kuja mu mabanga kwa Perezida Evariste Ndayishimiye aho we n'umushikiranganji wa mbere bakiriye akatari gake intumwa z'umuryango w'umwe bwa buraya zirangajwe imbere n'umuserukizi wabwo mu Burundi Claude Bocu. Mbere Bocu we ntivyamuguye nabi no gusaba umubonano w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ivyatangaje benshi bibaza ku kinogo co kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri ari nyengito zibirwa. nahi migenda ni yeye Burundi inu mwa gabura ya riki ana burgwa harabateke sivyo ba Burundi ba kifatiwa bihano nuno mujiango kugera kwa miongo tatu na limu yuko ezi kuichumu yumba kama nijahvendi lakabo cha mshikanga nji ajeru nuno yuko katika muteka na hamu na God Jehovah Bizimana ajeru kwa kutunga ningendo mubiro kwa president aba ba kifatiwa bihano bite wenye vya hariki kwa kwa zogo hotela bali mnye rekano yomo mbinu na chumi na gata nuno mugihe wa mbere yari muhanuzi mwishikira wa president ajeru kwa ibazo ziki polisi wakabi nawe ya kabicho gihe yari chegera umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
munenda kusikiliza Combo Taxi taxi ya Grand Lac
Mahoro neza wa muntu w'Imana.
Eh, waramutamada.
Yo, nta taxi zije rusange wondangira.
Yewe, uri hangana utegereza nanye ne ntegereje ubwo ndumva turajyana.
Mana ya. It's been.
Hari nyamaswa kuri kwa nkanye se?
Ahubwo ibikoko je nibaza ko bifite ubuntu gusumba aba bantu bibugo.
Mutamada bigenze bite?
Wewe watigeza kuubizi wa nuruwiru sangi naoni.
Wee jeni haa kundo mnyaru sangi mata. Jendu imu humuru.
Jena kundo mme nuruwiru sangi.
Wee haa kundo mme nuruwiru
sangi. No, neho ni chokimwe. Aru mnyamu humuru, aru mnyaru sangi. Tukwese tulikutura hivwa. Awa mnyamu ugo mana ya anji. Ivi nuweriko wala dukorela. Jesu ndabizu njengenu tabizi wewe.
Ichira.
Na mnyamu hanga nunga bashaka.
Kumari kudu higa.
Wee nafzi waruzi.
Ulika
nafzi. Menyo ingwe ngo tujye gukorera ngahe bugo
ariko sije bivuga niba kibadara
yabo warundi ibintu bampore
eh mata sita ke sashakaga dengi ko bota gisiraje
Patron karibu taxi kwa pamoja tafuta taxi Combo Taxi kwa pakaribu niwapeleke mama.
Mana yanje shof ndagusabye. Ugire ningoga utwirukankana tuvana hahantu. Nimba tujani muhumuro nimba tujani rusanga ari kutujane kure yizi mbwebwe ibi bikoko byibugo n'ukuri utujane
kure. Mama ko nongea ni.
Ariko sema za koko abanyabugo mwapfuye iki koko.
Jiwe nari fisi kantine. Yuzuye no kubusunwa hejo. Yeriyo yambira ngahibu. Basahuye baranyirukana ngo sisi no kwegera n'ukuri n'ukunyica bahatswe kunyica ngo nuko ndi umunyarusanga
harya mada kantine yawe simwirimo masangano kugita kingaze
yijya nyene bindira gusa nanje ufite wacu rusanga ndakoranya abantu biwacu akanyabugo kambere tuza guhura niko kishuri byose bankoreye
mama pardon sana unasema nini Batu ya bugo, banafanana nini? Manyamaswa, kama ni mpisi. Unaona hivi huko naongea kabisa mpisi, mnafanana mpisi kisu naisema vile.
Wewe usagute ni mpisi kandi utaru mnyabugo. Abanyabugo bose bwebwe ntabishobora kumva.
Ndio, mimi nazaliwa bugo. Na kwanza mbona uko moto gari yangu na hakuna kikisha kufikia?
Nguru mnyabugo biwe.
Ndio, nazaliwa bugo mimi.
Wa mugabo. Burakumva mungu ngo tuje kurondera indi taxi. Nereka mara hatu nyuruza wa mugabo.
Urumva koko bigushimishije kuba iri gutuka abantu bandagaza nta n'ikintu mu
vraiment mina ishiwa sana tabitu mama na twarivishije jina sana papa
umva kugira sofe
ndio papa
ibyabo tika y'uyu mudamu ukuri kwabyo ndakuzo
none sivyo ndiko ndababwira bikanga ko mubyumva no kumunyita bambwiye ko bashaka kunyita
bana mama unadanganya kabisa
umva kugira madamu hari ya kantine yabikorera ninje ya madamu wanje yagusohoreme kubera kutishura warumaza ameza ngaho utishura
hapana
nta naho bihure nuko utarumunya bugogo
mama ni mtoto mchafu sana kabisa. Wewe kuko mwenye madeni sio unasema watu ya bugo wanakuchukia wanakukimbiza juko mnyama anga. Hapana mama ati hapa ale. Wewe mwenye madeni wanakukimbiza mnyumba watu huko wana yacha rashi.
Oye reka ukurizi bwa.
Na karisi ngijanye namwe. Genda genda arabanyabugo arabanyamuhumuro mwese muri bamwe. Kuni mwiganye
cyo kigiye nyina. Igendere rwiza rwose madam. Gose aho kugira ngo tujyane n'umuntu udashaka kubana n'abandi neza. Warorera pe. Igendere rwose. Niko shofe. urabona urwanga afiti abanyabugo kandi ari ibintu by'ibihemba narimo guhimba koko.
Asante sana kabisa papa kwambie mama ukweli kabisa unayo kama batu abantu batutukanaka na habana ta preve moye.
Buri abantu benshi bashobora bakabigenderaho bakagira ngo
ni iyo baba.
Tujende tu
papa.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolencia Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Tukiri kwavugwa ku Burundi heje ubutungane bw'ico gihugu bwaratanguye kurekura abanyororo bapfungiwe ubusa amwe mashirahamwe yigenga asaba ko mu bapfungurwa hatokwibagirwa n'abapfungiwe imvo za politike co kimwe n'abaharanira gateka kazi na muntu bapfungiwe ubusa mugenzi wacu Pierre Claver Niyunkuru adufite imindi kuri no nkuru
abanyororo bazorekurwa kwitegeko ry'umukuru w'igihugu yamara tari kigongwe nabarangije ibihano byabo abafunzwe atamadosye bagifise abarekuwe ariko ntibasohoka amabohero nabandi mu ntango zigendwe umukuru w'igihugu yatangaje ko ivyo byogabanya ubwinshi bw'abanyororo ndetse bigahisura nziza ubutungane umushiriza manza kizigenza umukuru wa Republika Sylvestre Nyandwi yatangurije igikorwa cyo gufungura abafungiye ubusa mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara cha Bujumbura naho atabitigira iby'abazore kugwa bose yavuze yamenyesheje ko ari igikorwa kizobandaniriza mu yandi mabohero amwe mu mashyirahamwe yigenga aratabariza n'abafungiwe imvo za politike habe n'abaharaniye agateka kazi na muntu ishyirahamwe Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger ESDDH mumfunyafunyo y'igifaransa rivugira abaharanira agateka kazi na muntu babangamiwe Rido Mortoke cyane cyane ku bayoboke b'umugambwe utaremeregwa n'amategeko Mouvement pour la paix et le développement pour tous Force Giraffe pour la libération du Burundi mu gifaransa abanywanyi babo barenga 200 barafungiye mu ntara zitandukanye nka Makamba Rutana Bururi Kirundo Muyinga Cibitoke na Bujumbura kuri mikro yijwi rya Amerika Germain Rukuki atwara iryo shirahamwe yemeza ko baborejwe igufa akabasabira kurekugwa kuko bamwe muri bo barengeje amezi abiri mu gashoka komisariya y'igipolisi uwo nawe nyine aheruka kurekugwa inyuma y'imyaka 4 afunzwe avuga ko yibuka akabonge kabafungiwe ubusa
benshi muri bo baraborejwe igufa ni imfungwa za politike bahagaritswe barapfungwa bitisunze amategeko bazira kubera bariko bashinga umugambwe mushasha ababahagaritse baba barabahohoteye barondera kubemeza ko ari abagwanyi kandi atacemezo na kimwe babafatanye turasaba ko borekugwa mu bisanzwe ntibibereye yuko umuntu afungwa atakiramwagira
bagenzi we bakorera mu gihugu mu mashami yigenga nabo nyene baremeza ko gufunga umuntu atamvu zikomeye zihari biri mu bituma agateka kazi na muntu gahungabanirizwa ubusa Gerard Hakizimana atwara Foricone F yabwiye ijwi rya Amerika ku butungane bwo bandanye igikorwa cyo kurekura abo bafungiwe ubusa
hariho abanyororo by'ukuri usanga amadosiye yabo yaraheze hakaba nabandi barenganywa hakaba n'abandi bafungiwe ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira abatwari bo hasi baribaza ko bafite uburenganzira bwo gufunga mbere ugasanga bibaza ko umuntu afatwa uko ariko kose aho tuvuna kagohe inzego zibigeje ko zaza zirakurikirana kugira ntihagire abantu bafungiwe ubusa abasacu bagirizwa ntihagume mu ibohero
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gukarira abacamanza n'abategetsi bafungira abantu busa n'abagibiturire Evariste Ndayishimiye mu birori byo kwibuka imyaka 2 heze uwo yasubiriye Petero Nkurunziza yitabye Imana yavuze ko atacitwaza ukihari cyo gufungira abantu busa
ndokumva ko umuntu akwambo zeuranze bahamwe gufungwa umuntu afungwa n'itegeko amategeko ntiyatwara igihugu nicyo cyo bavuga bati nta n'umwe arenga amategeko mu minsi heze hari ijambo ryari ryiganje bakunda kuvuga ngo bihangane ngo bihangane ngo bipfuye hejuru mugabo iryo jambo rikorera amanuka mu mvugo y'abantu abantu kuko ariko batangwe kubona ko ikindi gihugu ari itegeko apakiri umuntu nawo wa umise ikibanza cy'uburongozi gikomeye urumva yuko utoca wiyita ko uri igihangange
ukubuta matari kwenye sena hagara.
Ibiharo bitangwa n'ubugenduzi bw'amabohero ari mu gihugu byerekana ko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abanyororo ku bice birenga amajana atatu ku ijana arimo abafunzwe barenga igihumbi n'amajana atatu kandi yategerezwa kwakira abatarenga ibihumbi bine n'amajana abiri. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi ry'Amerika.
Akabinyunga duce dusozera makuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari ku manager Diane ni nahazwe n'abateguriye nongera ndabashikiriza makuru no mugoroba. Ibiganiro n'amakuru byacu bikaba byashizwe hamwe na Geoffrey Mutagoma ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubipuriza kwanda nyamururanirwa mu byo murimo byose ahanje turaza kuba turi kumwe ejo aho bukera mu makuru yo mu gitondo mukuri.